Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza amakuru y'imiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2020. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese. Ejo mu Burundi wari umunsi wa nyuma wo gutanga amadosiye kubipfuza guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Cyo twosaba cyane cyane abarundi bose nuko butegera neza yuko inzira yonyine yo gushikira ubutegetsi gutwara no kubuva ko ari amatora.
Uyo ni Leonce Ngendakumana umukandida w'umugambwe Frodebu Nyakuri. Iyo nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi watanguje isekeza ryo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu gwimugo mu 1972 muri komine Giheta mu ntara ya Gitega twaze bateguriye zose n'izivugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire kuzivugwa hirya no hino ku isi twaziteguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Uraho uri yanatura yahera kuri Javier Perez do Cuellar yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitabye Imana ku munsi wa gatatu mu gihugu ciwe cy'amavuko cya Peru afise imyaka 100. Mbega yaranguye iki? Ni riheragi asigiye amakungu mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira uwariwe.
Javier Perez do Cuellar yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU agira uwa gatanu mu mateka y'iryo shyirahamwe mu kwezi kw'12 mu mwaka w'1981. Yaranguye amabanga yiwe mu kiringo kirenga imyaka 10 yayoboye ishyirahamwe ONU mu gihe cy'imishyamirano yari ikomeye hagati y'ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Do Cuellar yarahagarikiye amasezerano y'amahoro mu karere ka Aziya, Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo igihe hari imishyamirano hagati y'ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu byo mu rengero bw'isi mu myaka y'1980 no mu ntango z'imyaka y'1990. Yarahagarikiye ibiganiro byahagaritse ingwano yamaze imyaka 10 hagati y'ibihugu bya Irani na Iraq. Yakoze kugira abanyamerika bari bagizwe imbohe mu gihugu cya Libani barekugwe. Yarafashije kandi gutuma Namibia ironka intaye yo kwikukira mu mwaka w'1990 yikuye kuri Afrika y'Epfo ku gihe cy'intwaro karyanishije imiryango ya apartheid. Javier Perez do Cuellar yarafashije kandi mu twigoro two guhagarika intambara mu bihugu bya Cambodge, Nicaragua na El Salvador. Javier Perez do Cuellar yatanguye amabanga yiwe y'ubudiplomate mu mwaka w'1944 muri ambasade ya Peru i Paris mu Bufaransa. Mu nyuma yaho yabaye ambasaderi wa Peru mu gihugu cy'Ubusuwisi, muri Repubulika y'Abasoviet no mu gihugu cya Pologne imbere y'uko ashika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'1971. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ahari muri iki gihe Antonio Guterres yatangaje ko ababajwe cyane n'urupfu rwa Javier Perez do Cuellar. Yatangaje kandi asiziraga rikomeye cyane mu ishyirahamwe ONU no mu makungu.
Urakoze Fidel. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika kiriko kirafasha mu kurondera urucancu rw'umugera wa corona canke COVID-19, ariko abadokteri ba Amerika bavuga ko bizofata umwaka canke umwaka n'igice kugira rugeragezwe ku bantu. Bashikiriza ko igisirikare kiriko kiragerageza urwo rucancu kumbera mu nyuma bazotandukire ku bikoko byinshi mbere y'uko rugeragezwa ku bantu. Umushikiranganji wa Amerika ajeje kuvuna abansi Mark Esper yashikirije ejo ku munsi wa kane ko ubushikiranganji arongoye bwiteze ko uwo mugera ushobora no kuvogera icicaro gikuru c'ubwo bushikiranganji kiri aha mu karere ka Washington. Abakozi 2022 nibo bahakorera, ikaba ari inyubakwa canke ibiro bikoreramwo abantu benshi vya mbere binini ku isi. Kenya yagiriza Somalia kugaba igitero kidasobanutse mu gisagara cya Mandera kiri ku rubibe rwa Kenya. Kenya na Somalia byamye byagirizanya guterana, Kenya ikabishikirije ibibi byagirije mu gihe bitaramenyekana ku ico gihugu kizogumiza abasirikare bacu mu rugamba na Al-Shabaab mu gihugu cya Somalia. Ibinyamakuru muri Somalia byashikirije ko Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo yatelefonye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta, barumvikana ko bagiye gukorera hamwe ku nyungu zabo kuri icyo kibazo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ibiharuro vya nyuma byavuye mu matora ya yikurikiranye inshuro zitatu muri Israeli vyerekanye ko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatsinze ariko ntiyakwije amajwi asaba ngo ashinge leta ku ntebe 61 zikenewe ngo yemererwe ko yatsinze. Umugambwe Likud wa Netanyahu waronse intebe 58 inyuma yaho yongerejwe amajwi n'indi migambwe bicuditse. Netanyahu akaba keneye intebe zitatu ngo abashe gushinga leta. Iyo ibaruro byo ku munsi wa gatatu kandi bihi intebe 33 Benny Gantz n'umugambwe wiwe Blue and White. Muri Cote d'Ivoire, perezida w'icyo gihugu Alassane Ouattara ejo kuwa kane niho yatangaje ko ku mugaragaro ko atazokwiyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu aterekanijwe ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi kuza. Yari amaze igihe yanka kugira icyo bivuga ko ku buryo abanyagihugu benshi ba Cote d'Ivoire bakeka ko ashobora kwiyamamaza. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin na mugenzi wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan barumvikanye guhagarika intambara mu buraruko bushira uburengero bwa Syria inyuma y'ibiganiro bagiranye ejo ku munsi wa kane i Moscow ku murwa mukuru w'u Rusiya. Abategetsi babiri bavuze ko iryo hagarikwa ry'imirwano rija mu ngiro isaha ya saa sita ijoro mu masaha ya karere ka Idlib. Idlib nicyo gisagara cyari kigisigaye kiri mu minwe y'abarwanya leta ya Syria.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Buganda, umushikirizwa manza wa leta yabwiye Sentare Nkuru yuko nkuko yari yategetswe gushikiriza umunyarwanda Benjamin Rutabana ejo ku munsi wa kane ko atari mu maboko y'inzego z'umutekano z'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ginesius Bahizi aratubwira ibindi ku nkuru ya Benjamin Rutabana.
Ukurikije abunganira bwana na Benjamin Rutabana mu by'amategeko mu gukurikirana ikibazo cye mu nzego z'ubutabera gisanga kirangiriye ahangaha, kuko ari nta kindi ubucamanza bwakora mu gihe inzego zose z'igihugu zishinzwe umutekano zivuze ko Rutabana zitamufite. David Greme Mushabe ni umwe mu bamwunganira mu by'amategeko.
The file was closed once court gives an order to produce.
Majingo ya dosye yafunzwe. Iyo urukiko rusabye ko umuntu agaragazwa, izo nzego zishinzwe umutekano zikandika zivuga ko zitamufite mu mfungwa, ubwaho niho kure urukiko rushobora kugera. Ubu ahasigaye no gukoresha inzira za politiki kubera ko izo nzego zishobora kuba zifite umuntu zikandika zivuga ko zitamufite. Ntibyemewe. Twakeneraga ku kibuga cy'amategeko none bagifunze nta handi twajya.
And the legal theater now has closed, so we can't play in any other theater.
Nkuko byabaye mu cyumweru gishize, ibyo umucyamanza w'urukiko rw'ikirenga Esther Nambayo yategetse inzego zishinzwe umutekano ngo zizane Ben Rutabana mu rukiko ntacyo byatanze n'ubundi. Izo nzego harimo iza polisi zishinzwe amaperereza atandukanye, urushinzwe iperereza rya gisirikare, iby'imbere mu gihugu hamwe n'umushinjacyaha wa leta, zose zakoze amaraporo atandukanye ku kuntu zagerageje gushaka bwana Rutabana mu bigo byazo ariko ntizimusangemo. Akaba aya maraporo yose yagezwe mu rukiko n'umushinjacyaha mukuru wa leta. Ibi rero akaba bisobanuye ko ku ruhande rwa leta ya Uganda badafite uwo munyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, kandi akaba mu rukiko hari harimo n'abantu babiri bavuye muri ambasade y'Ubufaransa muri Uganda, nubwo ari ntacyo bagize icyo bavuga ku muntu wabo. Nyamara ariko avoka David Mushabe we aracyafite icyizere yuko Rutabana yaba akiri ku butaka bwa Uganda.
Umva amakuru mfite aranyemeza ko ari mu maboko ya CMI, nubwo bwose ntafite aho byanditse. Mfite abantu bakorana na CMI babimbwiye, ndibwira ko akiri muzima nk'umunyamategeko akazi kanjye karangije, ariko nk'abavandimwe n'inshuti bashobora gukomeza izindi nzira harimo n'iza politiki.
Ariko hari andi makuru avuga ko bwana Benjamin Rutabana yaba atakibarizwa ku butaka bwa Uganda, ahubwo yaba ari mu kindi gihugu. ukurikije abavuka barutabana ngo yafatiwe mu mujyi wa Kampala n'abantu bari bambaye imyenda ya gisivile bavuga ko bakorana n'amashami y'igisirikare ashinzwe iperereza CMI hamwe na ISO mu gitondo cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize kuva ubwo akaba ataramenye urengero. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuve mu Buganda tuje mu Burundi ejo ku munsi wa kane ni wo wari umunsi wa nyuma wo gutanga amadosiye muri seni kubipfuza kuzohiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni nkuru y'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tugiye kuyisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana mu Rwanda.
Ku munsi wa nyuma wo gutanga amadosiye mu seni kubipfuza kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu, umugambwe Sawanya Frode Munyakuri wakuye akarenge muri ayo matora. Mu itangazo ryashyizwe habona na Kefa Nibizi arongo uyu mugambwe, yasiguye intandaro y'iyo ngingo.
Umugambwe Sawanya Frode Munyakuri iragijyandadaye wafashe ingingo yo kubangira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ubwa mbere ho twumviriza abanywanyi b'umugambwe ibyiyumviro bashikirije. Tubwiye rero kwitegurira neza amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka kugira dukomeze iyo ntwaro yubakiye ku nama nshingamateka, ku nama nkenguzamateka no ku mushikiranganji wa mbere. Ubwa gatatu, ibihe ivya politike Uburundi bwagiye buracamwe kuva mu mwaka w'2020 nuko bikenewe gusubira kumenyereza abarundi gusangira ubutegetsi imbere yuko haba amahinduka akomeye byatumye umugambi wacu ufata ingingo zibereye wisunze ubwitonzi bwaranze incungu ya demokarasi nyakubahwa Ndadaye.
Amenyesha makuru bashatse kumenya nimba uwo mugambwe utabuze miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi asabwa wifuza kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu. Kefa Nibizi avuga ko aya mafaranga atabuze.
Bije twatekanije yo gushira amatora y'abashingamateka n'inkinsho mirongo ya kosiyo itangwa mu gutora mu kwigihugu. Ibyo twe ntawe nimwe kadufite mugabo n'intumbero y'imikenyero ya politike ikeneye gutsinda abazogutora abona aho bari gutanga interano y'amajana 65 kandi ibyo barabikoze. Ubu mbasha turi amafaranga nago kuba twabwira impungenge zahe zo gutanga ibyo bisabwa na sheshezo cy'amafaranga aho nta kibazo kirimwo.
Kefa Nibizi yari yagenywe n'umugambwe Frode Munyakuri kugira azoserukire amatora y'umukuru w'igihugu kugenekereza rya mbere ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze mu mwaka 2019. Ivyo biruko mu gihe kuri wa kane nyene umukandida wa Frode Busahwanya umugambwe Kefa Nibizi nabo bari kumwe biyonkoye ko bagashinga Frode Munyakuri wewe yashikanye ibisabwa mu gwiseni kugira yitoze. Leo sinenda kumana yateye akamo abanyamigambwe kubahana muri bino bihe by'amatora ubundi burimwo.
Cyo twosaba cyane cyane abarundi bose nuko butegera neza yuko inzira yonyine yo gushikira ubutegetsi gutwara no kubuva ko ari amatora bakabitegera abarundi bose. Icya kabiri abarundi botegera nuko amatora yose twagiye ducamo yateye ingorane mu gihugu. Rero cyadusaba rero tugasaba n'izindi nzego n'amashinga amateka n'inkengu z'amateka abajeje umutekano abajeje intwaro ko bo kwitwararika aya matora kuko bose barazi yuko yagiye atera ingorane abantu bakicwa abandi bakangara abandi bagafungwa igitunga gihugu kikatabagara barabizi. Aya rero azowe amatora koko ategurwa gatunganya ku buryo abarundi bose bavuga ati aya matora uko yagenze araduhumurije aratanze ishusho nziza ku gihugu cyacu. Abatsinze bagatsindira bose, abatsinzwe nabo nyabati ati twatsinzwe kuko twabonye ko byagenze neza byasubire ku binduru.
Abandi bakandida batanze ibisabwa mu mugwiseni kuri no wa kane kugira baronke uburenganzira bwo kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ni Domitien Ndayizeye ku ruhande rw'umugwi w'imigambwe itatu iri mu runanikira Burundi. Domitien Ndayizeye amenyesha ko ashaka gusubiza abarundi ku kivi indyane zimu Burundi zigatuzwa abarundi bakavuga rumwe.
Kongera gusubiza abarundi ku kivi gishobora gutuma Burundi butera imbere mfatiye ku twari tugeze mu mwaka 2005 naraba kugenda iki gihugu cagiye kigenda ubitogeye kugera uno munsi hari ingorane nyinshi tugomba kuzotorera inyishu uhereye cyane cyane ku agatima tare kagiye kariyongera mu banyepolitike bamwe bamwe kandi bitwa ko bari imbere muri iki gihugu bigatuma wa mwizero wari wazanywe n'amasezerano y'Arusha utituka ugasanga abantu cyane cyane bagomba kutuja imbere n'inzego zimwe zimwe hakunywanisha abarundi ahubwo usanga ingendo isa niyo kubajyanisha.
Abandi banyapolitike babiri bifuza kuzohiganirwa amatora batanze bose yabo mu munsi wa nyuma ni Nibigira Fidelite ku ruhande rw'umugambwe APDR hamwe na Anicet Niyonkuru kuruhande rw'umugambwe CDP amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe kugenekereza rya 20 cy'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Amakuru y'Ijwi rya Amerika arabandanya Ejo ku munsi wa kane mu Burundi umugwi Sévère ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi waratanguje isekeza ryo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu gwimo gwo mu 1972 muri komine Giheta mu ntara ya Gitega Eloge buri kaneza ayatubwira ibindi kuri iyi nkuru
Umukuru w'umugwi Sévère ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kuri uyu wa kane yasiguriye amenyesha makuru abanyagihugu abajejwe intwaro n'abaserukira amadini bari baroye ku musozi wa Mashitsi muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi kuri ico kibanza batanguye kuyimba umugwi yatwara waceretswe mu ndwi heze n'abakurambere baho abo bari babonye abakozi ba Sévère bari kubazura ibisigarira mu ntara ya Karuzi hanurubibe na Gitega muri komine Shombo ku mutumba wa Bukirasazi hafi y'uruzi ruvubu rugabura izo ntara zibiri Pierre Claver ndayicariye yamenyesheje ko hagati yo ku munsi wa gatatu w'indwi heze n'uwa gatanu amatohoza yakoze ari kumwe n'abo bakorana yabashikanye ku binogo bine by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 aho imashitsi Bwana Ndayicariye yanavuze igihe nyakuri abo bantu bagandaguriweko
batubwira bati byabaye mu kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu cyane cyane bari n'abashirako ukwezi kw'indwi ibinogo rero bine twatoye ngaha batubwira ko byisa ntabwo bisa n'ibyo twabonye ku ruvubu kuko ibyo twabonye ku ruvubu byinshi byari nk'umuzingi abazi kirundi cyiza bambwiye ko ibinogo byo ngaha byitwa ibiserege ibiserege no kuvuga mu gifaransa les tranches ibinogo birebire kandi amakuru twaronse duhawe n'abari bakiri bato batubwira bati imiduga yarabazana kandi benshi bahema kandi babajyamika muri ibyo binogo bahema ingene babashirayo nibo bababwira bati manuka jyama manuka jyama manuka jyama igitigiri bifuza kimaze gushika bagatangura gufurira ba mbere no kuvuga yuko ibinogo byimbwe ni mashini gufuka ibivu byakogwa ni mashini kuko icyo kinogo cyitwa ibiserege tranche ibivu byagiye hijya no hino nivyo byatangura kugaruka gufurira kuzuza aho byavuye
umukuru wa Sévère yanibukije ko inshingano z'uwo mugwi ari kugaragariza abarundi ukuri kw'amateka yabo atari guca imanza
twese mumenye ko turi ku kivi gifise intumbero nyamukuru yo kurondera ukuri gukiza abarundi bose yo kunwanisha abarundi twamatwibutsa ko Sévère atari ubutungane twashimye ko imashini itangura gukora mwamaze kubona aho ibintu bituruka kuko mu gihugu cacu hari abantu bakubwira bati ajya amagufa mwayakuye ahandi ntiyavuye ngaha
uko biri kose ibikorwa z'umugwi Sévère muri kino gihe abatari bake bavyinubira abanyepolitike bariko bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu bamwe muri bo bamaze no kuvuga ko uyu muvyo bazokwihutira kunagura baronse amahirwe yabonse ngenda ku mana umukandida w'umugambwe Frodebu wazanye demokrasi mu Burundi yabigarutse ko kuri uyu wa kane ahejeje gutanga dosiye yiwe mu gwi utegura amatora
umugwi ujeje gutohoza kuri kahise no kunwanisha abarundi tuzunagura ku buryo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona ku byabaye amatohoza ko amatohoza ashimikiye ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba ashigikiye no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanwa abahanwa arabagirirwa igigongo bagirirwa igigongo inzira mugabo twayumvikanye twese sibikorwa by'umugwi Sévère bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njyana kane tuve mu njyana na kona jewe ndimwe twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu citeka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu tutaravye amoko duturukamwe tutaravye intara duturukamwe tutaravye imigambo duturukamwe tutaravye ikina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha
kuri uyu wa gatatu icyegera cha mbere cha president Nkurunziza Gaston Sindimwe akaba n'umukandida w'umugambwe y'Iprona yasavye kubikorwa bya Sever byo babirahagaze bigasubira amatora aheze yagirije mu guhengama no gukora urondera inyungu za politike muri kino gihe himirije amatora mu minsi ishize hari amashyira hamwe hanira inyungu z'imiryango y'abatutsi yabuze ababo yatunze agatoki wa mugwi yaburega kwirengagiza inzira karengane z'abatutsi kuko kugeza ubu mu ntara zitandukanye wa muzuri bisigarira byabishwe mu rwimo rwahitanye abahutu mu 1972 umukuru wabo yasiguye mu ndwi heze kwibi yatashingiro bifise kuko jaho yaretswe kandi utazura ubwoko ahubwo uzura abarundi mu ndwi zino mu gisever maze wimba muri commune Shombo wemeza kumaze kuzura ibisigarira by'abantu barenga 1000 Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu nigemeje ko cyabaye mu genocide yo mu mwaka w'1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ukuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitweho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna aribwo bwo kwitweho bwoko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Kwa suhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu umuyobozi w'ishengero ryitwa The Raising Holy Fire iri mu gisagara cha Denver muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika Pastor Christine Coleman yandikiye ikete President Donald Trump wa Amerika amumenyesha ico yita ihohoterwa ikoregwa abakristo mu Rwanda muri ugo rwandiko Pastor Coleman agaruka ku rupfu rwa Kizito Mihigo mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Pastor Christine Coleman kuri iyo kete yarungikiye President Donald Trump
kwandika turi gutabariza Kizito kugira ngo habeho ubutabera kuko ntabwo twumva ko umuntu yapfa nk'inyamaswa bagahamba bakajugunya twumva ko hagombye kubaho iperereza rikigenga
ariko mu Rwanda bavuga ko bakoze iperereza ndetse iryo perereza ibyavuyemo byaramenyekanye Kizito bashimangira ko yiyahuye kuki mu kigaragara nk'aho mutemera byavuye mu iperereza
ibyo ntabwo tubyemera twumva ko ari ibinyoma ubwo rero ntabwo twakwakira ibinyoma dufite impamvu nyinshi zigaragaza ko harimo ibinyoma ndetse ukurikije uko ugenda wumva uriya wahoze ari loya wa Kizito Mihigo noneho ukumva n'uriya uhagarariye RIB iyo bari kuvuga bari kwivuruguzanya hanyuma rero wakurikiza n'uburyo iyo perezida bavuga bati uyu muntu yiyahoje amashuka yewe niyo ayo mashuka arakoreshwa ariko kubera ko yari mu maboko y'abapolisi twumva ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe ikintu kibi guhohoterwa petetre iperereza rigomba gukorwa n'abantu bigenga kuko abavuga ko barikora aribo twumva bashobora kuba barabikoze
iyoborwa nayisomye hari aho mwanditse muvuga ko u Rwanda rusa nk'aho rukora itoteza cyangwa se ritoteza abakristo hano mwashaka kumvikanisha iki
twashaka gutanga inkuru zo tubwira abantu ko mu Rwanda abakristo bari kwicwa ntabwo aricyo twumva gusa ahubwo tubifitiye na gihamya ariko kubera ko mu Rwanda itangazamakuru risa rwose n'irikontororwa ntabwo isanzwe ruhari ibintu biri kuba nk'ibari kwica abakristo ntabwo bivugwa hano ibyo rero turabyemera tubifite igihamya dufite abantu babirokotse dufite amafoto ibyo bintu turabizi ko biriho ariko bakabihisha
none kuba uvuga ko mu Rwanda batoteza abakristo mukandikira perezida wa Amerika ntabwo wenda ikibazo waba ushaka kumvikanisha ko ari ikibazo cya politike kuruta uko cyaba ari ikibazo kireba abakristo
nahisemo kwandikira perezida wa Amerika kuko njyewe iki gihugu cyaranyodose kiri nta nationalite hanyuma rero nkaba nzi yuko perezida wacu w'iki gihugu afite ambasaderi ushinzwe itotezwa ku isi hose uwo ambasaderi akaba yitwa Sam Brownback iki gihugu cya Amerika nicyo cyonyine gifite ambasaderi w'isi yose ushinzwe itotezwa kandi perezida Trump ajya kujyaho yasezeranyije abakristu bose ko azabavugira niyo mpamvu twamugiyeho ntabwo twamugiyeho ko ari ikibazo politiki twamugiyeho kubera yuko Amerika ifite ishami ryihariye rirengera abakristu bahotekerezwa ndabizi kubera yuko ndi umunyamuryango muri iryo shami
mu gihe perezida Donald Trump atasubiza ibarwanyo ubumwe noneho mwabigenza gute
ambere mvugiye abakristu batotezwa ibyo ni ibintu maze iminsi nkora kuva bafunga ariya matorero murizi ko baba barabyumvise ibyo twarabikozwe nta nubwo ari ndengere bikora hariho n'abandi benshi babikoze hariho n'abazungu babikora abo rero twabakiyeho ariko iyo ukomeza ugaca kuba hasi ukabona nta gikorwa ni ngombwa kubijyana ku yindi leva ubwo rero niyo mpamvu twabikoze
reka ngushimire kuri iki kiganiro tugiranye ubwire umunsi mwiza
murakoze cyane
urakoze team ishimwe kuri iyo nkuru
radio ya Amerika yabaye ikibito cyacu radio ya Amerika yo yabaye
Amerika ibiganiro n'amakuru twabateguriye bigarukiye ngaha tubone yakanya ko gushimira abadufashije mu bwinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana murakoze mwese mugira umunsi mwiza mwumviriza radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.